Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikwashiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi ni kuwa mbere tariki mirongo y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2019. Muri kumwe na Federica Mundikije.
Tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi kose, hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene.
Uyu ni umwe mu barundi b'abakinnyi b'urukino rwa box bapfungiwe icamaso mu gihugu cya Gabon, aho bari bamaze iminsi mu nkino zariko zirahabera. Inkuru hamwe n'inkuru yerekeye mutahe ibanki y'isi yose izoha gisata c'indero mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye agahengwe mu gisara ca Minengwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederike. Tuyahere kuyavugwa mu Burundi. Abanyagihugu bagera ku 9 baraguye ko n'umusozi aho bimba ubutare muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza. Muri iyo mpanuka ababa 20 barahakomerekeye. Aya makuru dukesha abanyagihugu b'abakunzi b'ijwi rya Amerika bo muri komine Kabarore muri iyo ntara ya Kayanza. Uko wabimenyesha, iyo mpanuka yabaye mu masaha ya saa sita ku munsi wa gatandatu ikomotse ku musozi wa Bomokeye kubari ko bimba amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Corta. Mubari muri ico gikorwa abagera kuri 18 barahakomerekeye. Abasinzikaye cyane baciye bajya kuvurirwa mu bitaro bikuru by'intara ya Kayanza. Ababonye iryo sanganya bemeza ko rishobora kuba ari ryo rya mbere rihitanye abantu benshi aho bimba ubutare, ariko bakavuga ko ritari ribaye irya mbere. Isoko ryacu rimenyesha ko abo bimba ubutare bamye basaba ababakoresha kubakingira igihe cyose amasanganya nkayo yagiye araba. Nubagasaba ko abo byega bose bafata igingo zibereye kumvo z'umutekano w'abimba ubutare no gukingira kazoza k'imiryango yabo. Muri Afrika, abategetsi ba gisirikare barongoye igihugu hamwe n'indongozi z'abari mu myerekano muri Sudani barasubiye mu biganire byo ku munsi w'Imana bigamije kurangiza ishingwa rya leta nshasha ishobora kuzosubirira abajenerale bafashe ubutegetsi inyuma yo kwirukana Omar al-Bashir. Uko gusubira mu biganiro kuje inyuma yaho ibihugu bikomakomaye ku isi bisabiye ko biba ngombwa ko amasezerano yo gushinga leta mfata kibanza afundikwa kugira ubutegetsi burongorwe n'abasivile nk'uko bisabwa n'abanyagihugu bari mu myerekano. Imbere y'ibyo biganiro byo ku munsi w'Imana ejo, abanyagihugu bari mu myerekano bashimitse basaba ko leta iyo leta nshasha yotwarwa n'umusivile. Abantu bashika ku 16 barakomerekejwe n'igisasu giturika cyatewe kuri bisi hafi y'ibyibutso byo muri Misiri byitwa piramide byahitwa Giza ejo ku munsi w'Imana nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano. Abategetsi bavuze ko iyo bisi yari itwaye ingenzi 25 nka zose zigizwe n'abakerarugendo bamuka muri Afrika y'Epfo. Nta muhari n'umwe uritirira ico gitero. Ico gisasu caturikiye hafi y'iratiro ry'ibyibutso vya piramide. Mu kwezi kwa 12 abakerarugendo 3 bamuka muri Vietnam nabo hamwe n'abanyamisiri n'umunyemisiri umwe yari abaherekeje barishwe igihe bombe yaterwa kuri bisi barimwo hafi y'ivyo byibutso nyene vya piramide muri ico gihugu ca Misiri. Kiri muri Afrika kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaranebaguye cyane ibitero biheruka kubera muri Mali byishe byongera bikomeretsa abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Muvugizi wa Antonio Guterres yavuze ko umukuru wa ONU ababajwe n'urupfu rw'umusirikare yamuka muri Nigeria hamwe n'uwundi yakomeretse inyuma y'igitero cyagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana i Tombuktu. Mu kindi gitero abasirikare batatu ba Chad barakomeretse igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu cya mine mu ntara ya Kidal. Guterres avuga ko gutera abasirikare babungabunga amahoro ari icyaha cyo mu ntambara kandi asaba abategetsi ba Mali kurondera ababikoze no kubarengutsa imbere y'ubutungane. Abategetsi ba gisirikare b'abatalibani nabo hamwe n'aba Leta Zunze za Amerika baragirizanya ku mbuga ngurukanabumenyi kuba bateye kubiri n'utwigoro two kugarukana amahoro muri Afghanistan. Uko kwagirizanya biciye ku rubuga rwa Twitter kubaye mu gihe intumwa z'Abanyamerika hamwe n'abatalibani bamaze amezi bari mu biganiro bigamije kurangiza intambara muri Afghanistan. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahidi yavuze ku munsi wa gatandatu ko Washington iteye kubiri n'umugambi w'amahoro yagiriza Amerika kuba ariyo yateye intambara imaze imyaka 17 muri Afghanistan. Yari yishuye ibyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Amerika Colonel Dave Butler yavuze ko abatalibani aribo basinzikaje abanyafuganistani bakeneye amahoro mu gihugu cyabo. Leta Zunze za Amerika hamwe nabo bafashanya bateye Afuganistani mu 2001 birukana abatalibani babagiriza guha indara abategetsi ba Al-Qaeda babagiriza ibitero by'iterabwoba byabaye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragabishije bikomeye igihugu cya Iran yemeza ko kizosamburwa mu gihe icyo gihugu cyotera Amerika canke inyungu zayo. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana mu butumwa bwa Twitter Perezida Trump yanditse.
Urakoze ya Louise kumakuru heje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abakinyi batatu b'urukino rwa box b'Abarundi n'abamenyereza babo babiri bari babaherekeje mu nkino zari zimaze iminsi zibera muri Gabon bapfungiwe icamaso ku hoteli mu cyo gihugu. Imvo nuko babuze amafaranga angana n'amadolari 4,686 yo kuriha ihoteli. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika.
Amahiganwa bakinyi b'Abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa Afrika yatanguye kuwa 12 ku kwezi ahera kuwa 17, ariko ubu yahindutse aho umugabane wose wa Afrika championnat d'Afrique mu Gifaransa. Nubwo babuze amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushanganje bujejwe inkino ko buzobikora imbere yuko bagenda, nkuko bisigurwa na Eric Ndayishimiye atwari ishira hamwe ry'urukino rwa boxe mu Burundi.
Twarasabye leta kugira tuze guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za Afrika. Barashobye twemera abantu batanu munyuma tubona yuko batanu badakwiye, natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege. Tumaze kuvyemera rero mbaca bemera yuko baca bashiramo n'uwi wabo muri ministere bakaba abantu 11. Tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabo, twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu. Hanyuma tuzi yuko leta izo turihira ibindi bisigaye tuca turaza kugana ducererwa ku murimo wategeza kutuzana ngaho. Munyuma turandindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura, turarindira n'amahera turabura, munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari. Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze, Daize Jama araronka medaille de bronze. Twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura. Niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabo batubwira yuko twatevye kubariha, yuko dutegezwa kubariha. Mbere barasokora na fakture y'amadolari 4,600,000 gushika itariki 19.
Turete kwa bafungiwe cy'amaso Libreville babiri muri bo harimo ndayishimiye n'umumenyereza baswe passport zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato
tufashwe nabi cyane koko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi gose ari ibintu by'imikate byumye hitagira n'inkozo baguma babaha nyene kugira umuntu ntafe gusa usanga nyene abakinyi kugira baje mu buriro mengo bagenda baraganya ati ndega yemwe turagenda kuri bijya bintu nabo nabantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyene bagize tumerewe nabi gose ubu twabwiye yuko atakubyifasha atakutumerewe koko gushika ubu nituraronka umuntu aduhumuri yuko ariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli nkumbure nagahamba kaba boxere bahora babaye uko bakaronka turi mu yabira turarindiriye muri Gabonaho urumva mu passport baradusubiza nitubone iyo bija kabisa turarindiriye kugira turabe icyo vamo kumbure kwa cyavuzwe ku maradio gose mbona abanye umenyesha makuru mugoma mubimbaza twibaza yuko nawe no leta niture kukureta n'umubyeyi babose kirarabe icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mukurindira yuko ibafasha utwara ishyirahamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizimbi
nawe tudashobora kumenya icyo bariko barategura aba bantu bo muri Gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva bashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri Ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhasha bikomeye urumva rero nta feri twaba tugize tutarishye twaba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegereza kuriya kuko hari igitabo bita Team Delegations handbook barungika bakashyira mu ibintu kuno bizogenda byose byarimwo yuko dutegereza kuri ama hoteli mu ofisiera kariha $60 par jour mu kinyi kariha $40 par jour dutegereza kuyariha kuko ni itegeko
aba bakinyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri wa gatandatu bagashika Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo abishoboye bose kubafasha na cyane cyane mukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe akundi nkino narijya bari binanase bakaronka imidari ubushinga njibujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo nkuko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga zamenyesha makuru w'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mugisara cha Minembwe mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari agahengwe muri iki gihe inyuma y'imishyamirano n'ingwano yahora hagati y'abanyamurenge ababembe hamwe n'abafurero bafatikanije n'abanyindu gicaza Sibatwari Alexis umuvugizi wa Force Novatrice pour le Progrès au Congo yahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika
muri iki gihe hari agahengwe cy'iminsi ibiri ariko intambara yari imaze icyumweru cyose irimiraba hagati y'ubwoko bw'abanyintu ababembe bafatikanyije hamwe n'abapfurero barwana n'ubwoko bita abanyamurenge
muvuze ko ako gahingo ariko iminsi ibiri mushaka kuvuga ko iminsi ibiri irangiye iyo ngwano izosubira
ntabwo twabimenya bitewe n'uko ahari agahengwe kabaye muri iyo minsi ibiri ntituramenye ngo kava kuki ariko abarwana bo baracara hari ntabwo bari bagenda
ako gahengwe kavuye kuki
ako gahengwe kabaye mu gihe hari delegation yari vuye ukavu yari yobowe na ministre familier Manasse Ruhimbika igizwe na general Muhindo Mundos general Muhima commandant de la police Frank Betite Pension n'abayobozi bayo ma communautaire mararwana batanu hamwe n'abakoloneli bane ba Sardes n'umukuru wa Anet nibo bagiye muri Minembwe kugira ngo babashe guhuza ayo moko arimo arashamira narimo ararwana bagarutse rero nibwo iyo minsi ibiri ishize navuga ko abonetse Gahengwe intambara yabaye nk'ihagarara.
Murafite kizera ko abo batitsi bazoshobora kujijura iyo mirwi yose itana mu mitwe igaheba iyo ngwano maze iyo ngwano ikarangira?
Niyo gahunda ihari leta cyangwa se guverinoma ya Congo irimo irashakisha kugira ngo ikore imishyikirano, ariko mu by'ukuri iyo mishyikirano bayitangije kuva mbere hashize igihe intambara yatangira ahantu bita Rurambo itaragera Minembwe, bagerageza kubahuza ariko ntabwo byaheze, intambara ntiyarangiye kugeza n'uyu munsi iracyakomeje. Rero nta kizere dufite ko iyo mishyikirano mu by'ukuri yatangiye isubije.
Icyatumye iyo mirwi ya moko itangwa gutana mu mitwe, umuzi w'ingorane watanguye ryari? Umuzi w'ingorane n'uyuwe?
Intambara yatangiye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu, ubwo umwami w'abanyeni witwa Kawaza yafashwe na n'umukomanda wita ngo ni Semahurungure. Semahurungure ni umukomanda wahoze yurukije Nyamusaraba, ariko nyuma baje gutandukana. Yamufashe bavuye mu isoko, bavuga ko yamukubise kugeza apfuye, nizo zateye abasirimu kwigumura batangira intambara. Ubwo rero bahise bafatikanya n'abapfurero n'ababembe batangira kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge, barasa abantu mu mibunda, barasa abandi imihana bita cyangwa se village mibunda, abandi mu mikarati, kugeza bageze mu Minembwe kuri none ari intambara arimo ibere.
Ikintu ku bwanyu curandurana n'imizi ibibazo biri hagati yayo moko n'ibi?
Mu by'ukuri twe tubona ko nta kindi cyarandurana uru rwango imizi n'uko habaho kwicara impande zose zikabasha kuba zareba ibibazo bihari hanyuma bakabikemura, kandi nubwo babigerageza kenshi bikaba bidatanga umusubizo igisubizo nk'uko tubyifuza, ariko turifuza kuko ibyo biganiro byahoraho bigakomeza kugira ngo tubashe kuba twabona amahoro muri Karakarere.
Mu kanya gatoya cyane rwose, abanyagihugu b'Minembwe muri iki gihe bamerewe gute? Bibaza iki kuri iyo mishyikirano yakoreshejwe n'abatetsi?
Mu by'ukuri bari biteze kuko hagomba kuboneka amahoro, ariko muri rusange uko bifashe mu by'ukuri birababaje ubarebye uko bimeze. Abantu bavuye mu byabo, amatungo yaranyazwe, inzu zaratwitswe, mbese ubuzima bw'abaturage bumeze nabi rwose nk'uko nabivuga, ntabwo bwifashe neza. Ariko imishyikirano iracyakomeje, ni nayo twifuza kugira ngo ikibazo kiba cyakemuka.
Bicaza Sebatware Alexis, turabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, natwe turabashimiye.
Ibanki y'isi yose igiye gutanga miliyoni amajana abiri z'amadolari, no kuvuga amafaranga y'u Rwanda ashika ku miliyaridi ijana na mirongo munani, azofasha mu kuzamura indero n'inyigisho. Ni inkuru ya Sumita Kabuyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cy'ubucucike cyakunze kugaragara mu mashuri menshi yo mu Rwanda, cyane cyane ibigo biherereye mu cyaro, ariko no mu mujyi hari aho usanga ibigo bimwe by'amashuri bifite abanyeshuri bagera ku ijana mu ishuri rimwe. Muri ibyo bigusanga icyiciro cya mbere kigizwe n'abana 90 biga mbere ya saa sita, abandi bakiga nyuma ya saa sita. Kubona ibikoresho nkenerwa mu mashuri nk'ayo bisa nk'inzozi. Urugero ni urw'abanyeshuri bo mu rwungi rw'amashuri ya Kinyinya cyubatse mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, biga mu ishuri rimwe bagera kuri 90. Kugira ngo abo banyeshuri babone aho bicara bisaba gutanguranwa intebe, uzindutse akaba ariwe wiga yicaye.
Twicara hasi baratubangamira kubera yuko nyine twicara hasi bitavuni no kwandika, tutwandika dupfukamye cyangwa twicaye turifuza intebe.
Nyine twegara ku ishuri ryacu twicara hasi, abamwe bicara nyine ku ntebe z'abarimu, kandi nyine banazivuna bakazishyira ari abicara ku majerekani, amajerekani yo kuvomeramo, abandi biga bahagaze, abandi bicara kuri blok sima. Nyine ni ibibazo gusa nyine. Nyine ubundi wazindutse nawe wicara nyine mu ntebe.
Umuyobozi w'urwungi rw'amashuri rwa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Madamu Mushimiyimana Aime Beata, nawe yemeza ko aba bana bicara hasi kubera intebe zidakwiriye.
Urebye amashuri menshi dufite ikibazo cy'ubucucike, amashuri menshi bigaragara ko arimo abana bagera kuri 90 mu cyumba cy'ishuri. Ubwo rero ayo mashuri yose kugira ngo abana bicare ku ntebe zikwiriye bicare neza ntago bikunda. Ubu dufite mu mwaka wa mbere secondaire umubare w'abana 90, mu wa mbere primaire umubare w'abana 85. Hose rero umva ko umubare w'abana ari munini urenze ubushobozi bw'ibyumba by'ishuri bihari, ndetse n'umubare w'intebe ukaba mukeya kuko umubare w'intebe zakabaye ziba mu ishuri, umubare w'abana urenze umubare w'intebe dufite.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, bumenye n'umuco UNESCO uteganya ko nibura umwarimu umwe agomba kwigisha abanyeshuri bari hagati ya 30 na 35, mu gihe mu Rwanda hari aho mwarimu abarirwa abanyeshuri 90 baza mu gitondo n'abandi nk'abo biga nimugoroba. Inkunga Banki y'Isi yateye u Rwanda igiye kuzifashishwa mu burezi, cyane cyane mu kibazo cyo kongera ibyumba by'amashuri bishobora kuzarangiza ikibazo cy'ubucucike. Umuyobozi wungirije wa Banki y'Isi ushinzwe Afurika, Bwana Hafez Gane, ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'u Rwanda barimo Minisitiri w'Imari Uzziye Ndagijimana, baganiriye ku mishinga itandukanye irimo guteza imbere uburezi bw'u Rwanda. Uyu muyobozi yasobanuye ko uyu mushinga w'amadolari 2,200,000 uzibanda ku kongera ibyumba by'amashuri no gushyira ibikoresho bihagije mu mashuri. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Uzziye Ndagijimana yavuze ko uyu mushinga uzafasha Leta y'u Rwanda mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri.
Ubuzima ku gutegura umushinga wa 2,200,000 uzafasha kuzamura ireme ry'uburezi, bimwe mu zibandwaho cyane akaba ari ukongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe. Abana babe bakeya, umwarimu ashobora kubakurikirana umwe ku wundi, ariko hakunda kunoza inyigisho, hari uguhugura abarimu n'ibindi byinshi. Ariko igice kinini kiza kirimo nibura kitagira kuri 70%, ni ukongera ibikorwa remezo by'amashuri, kongera ibyumba, gushyiramo ibikoresho no kugabanya umubare w'abana mu ishuri kugira ngo abana bige neza bisanzwe. Ni nk'3 kuri 5 bitewe n'uko umushinga uzihuta. Icyo turi mu kugusaba ni uko wakwihuta, wakwemezwa vuba ngo utangire, bakaba twemera ko nko mu kwezi kwa 8 ushobora kwemeza.
Abarezi bemeza ko bigoranye gukurikirana abana barenze 150 baca imbere y'umwarimu ku munsi, bikaba bitashobokera mwarimu ufite abo banyeshuri kuba yabasha gukurikirana buri mwana wese urugeragezemo, ndetse no kuba yabasha gukosora umukoro mu gihe yaba yawutanze. Abakurikirana hafi uburezi mu Rwanda bemeza ko ubucucike bugaragara mu mashuri amwe n'amwe yo mu gihugu, ndetse no kutagira ibikoresho nkenerwa mu mashuri biza mu bya mbere mu bidindiza ireme ry'uburezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1,2,0,2,4,4,1,99,3,1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuibutse nshuti mwese ko mukomara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya ikiganiro cyo kino na sport za mu Rwanda mu mpera z'indi twanyije dushikirizwa na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu, ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda, Reg Volleyball Club, yegukanye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ni nyuma yo gutsinda ikipe ya Gisagara Volleyball Club amaseti 3-3 mu mukino wa gatatu wa kamarampaka wabereye kuri stade y'i Remera. Reg Volleyball Club yarushije Gisagara Volleyball Club ku buryo bugaragara. Mu mikino 3 ya playoff yahuje aya makipe yombi, Reg Volleyball Club yatsinzemo imikino 2. Umutoza w'ikipe Benon Mugisha ukomoka muri Uganda avuga ko iki gikombe bagikesha ubwitange bw'abakinnyi.
Byishimo ni byinshi, ariko abakinnyi bakinnyi bo bakinnye cyane. So nari njewe utumye Regi ibone igikombe n'abakinnyi. Nari njewe just ni kubamanaginga gake, ariko nibo bashizemo ingufu nyinshi cyane. Sylvester icya mbere afite experience yo gukina n'aba senior players bose, sibyo? So kaini chini chusa yavuye hanze akina neza cyane nico cyatumye dutangiza Silvestri amanze yamenyera abakinnyi bose yuko abazi bose kugira ngo atume bakina neza.
Kapiteni wa Reg Volleyball Club akaba asanzwe na kapiteni w'ikipe y'igihugu Christophe Mukunzi wanatowe nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi muri shampiyona irangiye, asobanura ko gukinira ku kibuga cyo kuri stade ntoya y'i Remera byatumye bisanzura kurushaho.
Nibyishimo byinshi cyane ku ikipe ya Reg kuva yaza murabizi ko yagihoraga ibi ya kabiri sinzi ukuntu nabisobanura ku bwacu nk'abakinnyi buriya umukinnyi arishima byensiri bikarangira wenda nyuma y'umunsi umwe, ariko kuri Reg yo sinzi ukuntu babyakiriyeho ni ibindi bitangaje. Ngeranyije umukino w'ubushize badutsindira iwabo, navuga ko umukino badutsindiye iwabo wagisagara ubufite byibuze nka 40% yo gutsinda bitewe n'abafana baba hari bitewe na Gymnase yabo ukuntu yegeranye, ariko urabona hano muri Petit Stade ubasha gukina volley kurimo ukabona umwanya wo kwisanzura ntabwo umufana yirukira mu kibuga buri kanya.
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club, umutoza Iriya Mutabazi wari wariyambajwe mu gihe gito ngo afashe iyi kipe kurangiza shampiyona, atangaza ko nta biganiro byari byabaho kugira ngo abe yatoza Gisagara Volleyball Club mu buryo buhoraho.
Ntabwo turagiranye ibiganiro nari mpari kumufasha, biranambaje kuba naje gufasha ariko bikagenda neza ngo umuntu asanye babikanga, ariko icyangombwa cyari umutima wo gukunda vore no gufasha ikipe ya Gisagara muri rusange. Nta masezerano dufitanye, amasezerano narangira na club dufitanye nzafata igihe ndebe niba hari ama offer zaba hari, niba aho najya aho nagira akamaro.
Twerekeje umupira w'amaguru, ikipe ya Lyon Sports irimo kugenda isatira igikombe cya shampiyona mu gihe mukeba wayo APR FC yatangiye gutakaza icyizere. Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hakinwaga imikino y'umunsi wa 28, Lyon Sports yatsinze Musanze FC ibitego 3-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uyu mukino wabaye kuwa gatanu. Ejo bundi kuwa gatandatu, APR FC yagiriye ibyago kuri stade y'Muhanga mu ntara y'Amajyepfo itsindwa na AS Muhanga ibitego 2-1. Mu gihe hasigaye imikino ibiri kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, Lyon Sports iracyari ya mbere ikagira amanota 66, APR FC irayikurikira ku mwanya wa kabiri n'amanota 62. Lyon Sports isigaje gukina na Kirehe FC na Marine FC, naho APR FC ikaba igomba guhura na Espoir FC ndetse na Police FC. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngiya bw'ivyuma, hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Federica Mundikije, amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika Mugutera igihugu cy'Urundi yabaye isumizo cyacu Mugutangira